Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza mbaye ikaze makuru yacu aza kwibanda ku kibazo cy'ubukene mu gihugu cy'u Burundi. Naho muri Ethiopia icyo gihugu kiremeza ko kigenzura ibice 70% by'intara ya Tigray. Muri Ukraine icyo gihugu ntigishaka imishyikirano n'u Burusiya. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya. Amakuru yacu kuri iyi saha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umukuru w'intumwa za leta ya Ethiopia mu biganiro by'amahoro n'inyeshyamba za Tigray aremeza ko ingabo z'igihugu zigenzura 70% by'iyo ntara. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Yamariyo nkuru ntiyemejwe bunonyene n'abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza cyangwa abavugizi ba leta y'intara ya Tigray. Redwan Hussein, umuhanuzi w'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia ku bibazo byerekeye umutekano, yatanze iyo nkuru ku rubuga Twitter mu gihe ibiganiro hagati ya leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigray bibandanya mu gihugu cya Kenya. Ni mu gihe kandi leta zunze ubumwe za Amerika zaremeye Ethiopia kugira ihe bidate by'imfashanyo n'izindi serivisi ngendegwa ko abanyagihugu bo mu ntara ya Tigray. Amasezerano y'amahoro yashitswe ko mu ndwi iheze hagati ya leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigray atangaza ko Ethiopia yo kwihutisha igikorwa cyo guha imfashanyo abanyagihugu barenga miliyoni 5 baba mu ntara ya Tigray aho ibifungurwa n'imiti biri ku rugero ruri hasi cyane. Umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Redwan Hussein yatangaje ko amakamyo 35 y'ibifungurwa na 3 y'imiti yashitse mu gisagara cya Shire kiri mu buraro ku bushire burengero bw'igihugu. Inteko za leta ya Ethiopia nabo bicuditse bafashe ico gisagara mu kwezi guheze hari imbere y'amasezerano yo guhagarika burundu ingwano yashitswe ko mu ndwi irangiye. Redwan avuga ko imfashanyo iriko iratangwa kurusha mu bindi bihe by'imbere yaho. Yamenyesheje ko serivisi zindi nka internet n'amabanki byasubiye gukora co kimwe n'uruja n'uruza rw'indege. Yamara umutegetsi ayoboye abajejwe ibiganiro ku ruhande rw'intara ya Tigray Gatechu Reda ntiyishuye buno nyene igihe itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ryamusaba kugira ico avuze ku vyatangajwe n'ubuvugira leta ya Ethiopia.
Urakoze Fidel Niyongabo. Ukraine ivuga ko idateganya kuganira n'u Burusiya. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Umushikiriza manza mukuru wa Ukraine Andri Kostin asigura ko ico yipfuza ari ahanini ko hoshigwa hose ntare mpuzamakungu idasanzwe yofasha mu guha indishi igihugu ciwe biciye mu gufata ubutunzi bw'u Burusiya. Ivyuko Ukraine itifuza kuganira n'u Burusiya kugira ngo intambara iri hagati y'ivyo bihugu bibiri here, Andri Kostin yabwira Radio Abongereza BBC mu kiganiro cihariye. Muri ico kiganiro yasiguye ko u Burusiya ubwizwa kwishura ivyo bwononye bwose. Yahakanye icumviro cuko abanyagihugu bo hirya no hino ku isi bibakora ko agira ati nta misile bumva, ivyo gutegwa amabombe ntavyo bazi, ivyo kwicwa gufatwa ku nguvu gusahurwa ntubabaze. Ico yemeye nuko ariko kuva u Burusiya butera Ukraine ababa mu bindi bihugu bariha amafaranga menshi ku bitoro n'ibiribwa, ariko aha aragwa kagaruka agira ati abanyagihugu ba Ukraine bo bariha ubuzima bwabo. Umushikiriza maza mukuru wa Ukraine Andri Kostin akaba yashimangiye ko ibimenyetso vy'abana n'abagore bahohoterwa biri mu burere bwose n'ibisagara vyose bigize igihugu ca Ukraine.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ari mu gihugu cya Misiri mu nama mpuzamahanga ya 27 ku ihindagurika ry'ibihe. Biteganijwe ko muri icyo gihugu yibanda cyane ku buryo igihugu cye kizabera ibindi urugero mu bikorwa byo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere. Mukanya akaba amaze kugeza ijambo kuri iyo nama. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo adufitiye ibindi kuri iyo nkuru.
Perezida Biden yafashe indege yiwe Air Force One mu ijoro ryo ku munsi wa kane ahimbajwe no kugena umugambwe wiwe w'abademokrate wabyifashemo neza mu matora yo kuwa kabiri. Yarashimishijwe kandi n'uko Kongre ya Amerika yemeje muri uyu mwaka itegeko rikomeye cyane ryerekeye gushyiraho uburyo bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'intambwe zikomeye za Ukraine mu rugamba icyo gihugu kirimwo wo kurwanya u Burusiya. azokwerekana kandi kugene igihugu ciwe cemeye gutegekanya imiliyaridi amajana 375 y'amadolari mu kiringo c'imyaka 10 agenewe guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ivyo bizotuma President Biden aremera ibindi bihugu gushira mu ngiro ivyo vyemeye vyerekeye kugabanya imyuka igeramira ibidukikije no gutera vyijukira amasoko ntanga nguvu atageramira ibidukikije. Nahari uko impingi iracari ndende kuri Amerika n'ibindi bihugu vyo kwisi kuvyerekeye kubahiriza urugero, vyari vyumvikanye ko gukugabanya imyuka igeramira ibidukikije abahinga bizeye ko bizogabanya ubushuhe butera bwiyongera kurushiriza kwisi. Kwita bikoraniro mpuzamakungu kwihindagurika ry'ibihe ririko ribera mu gisagara cha Sharm el-Sheikh mu gihugu cha Misiri izoba ibaye intambwe ya mbere mu rugendo rwa President Biden mu makungu. Azoja kandi mu nama y'abategetsi b'ibihugu byo mu bumanuko bushira ubuseruko bwa karere ka Aziya izobera muri Cambodge, hamwe n'ikoraniro ry'umugwi G20 ry'abategetsi b'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu by'ubutunzi izobera mu gisagara cha Bali mu gihugu cha Indonesia.
Ibikorwa byo kubaka ikigo kitiriwe Obama wahoze ari perezida wa Amerika mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu byahagaritswe. Byatewe n'iki? Diane Nazwe arabitubwira.
Ivyo bikorwa vyahagaze bivuye ku mugozi abariko bubaka ico kigo basanze aho kiriko kirubakwa ejo kwa kane. Societe yitwa Lakeside Alliance yabirabure iriko yubaka ikigo citiriwe Obama yavuze ko ivyo umugozi wo kwiyahura yabimenyesheje igipolisi co muri Chicago. Umugozi wo kwiyahura ni kimwe mu vyaranze ibikoresho vyifashishwa mu kwica abacakara cane cane b'Abanyamerika birabura ba abicirwa ku biti canke abicwa banyonzwe mu gihe c'ubucakara no mukinjana cha 20. Buramatari wa leta iriko yubakwamwo ico kigo citiriwe Obama ku rugagwe rwa Twitter yanditse ati umugozi wo kwiyahura wigeze no gukoreshwa mu kunyonga abantu ahanini werekana urwango rushingiye ku ivangura rukoba ni kimenyetso c'iterabwoba n'ubundi bugizi bwa nabi bigikorerwa abanyamerika bafise urukoba rwirabura. Societe iriko yubaka ikigo citiriwe Obama ikaba yemeye gutanga amafaranga agera ku 100,000 by'amadolari ya Amerika kuzotanga makuru yashize umugozi wo kwiyahura ahariko hubakwa ikigo citiriwe Obama. Barack Obama twibutse ko ariwe mwirabure wa mbere yatwaye Amerika. Madamu wiwe Michelle Obama nawe niwe mugore wa mbere w'umwirabure yagiye mu mabanga y'umutambukanye w'umukuru w'igihugu aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Barakoze Diane Nazwe na Fideli Niyonga batugejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutsa ko iyi mwumva ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi aho abaturage bageze mu myaka 60 bemeza ko imibereho yabo igenda irushaho kuba mibi kurusha mu bihe byashize. Amashyirahamwe yigenga arasaba leta kwiga uburyo yakemura iki kibazo cy'ubukene. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Thierry Ndayishimiye.
Kari hari hakiringya imyumbati umuntu hari imyumbati ikaza ibiharage bikaza
abantu barakenye nta kazi bagira abafise akazi nabo bahenga imishahara mito.
Je ikintu mbona mu kibano naho aho mbaye hariho nkina sisikayira kenye
abo n'abanyagihugu basanzwe bashakishiriza ubuzima mu duce dutandukanye tugize igisagara cha Bujumbura baganira n'Ijwi rya Amerika bayigaragarije ko ibintu bitera byunyuka mu Burundi birimo ubukene bwo kubura ibyo bafungura hamwe no kudashobora kwivuza ndetse n'ubushomeri bubandanya bwongerekana.
Turakenye turashonje nico gituma duca twomoka tugatabana ruku tukaca tuza kwicara mu mabarabara twicara mu ibarabara turi abantu b'abamama si byiza.
Sanga umuntu namahera hembwa ukwezi kudahera canke yinjiza ukwezi kudahera cyo tumajene nirengarenga dusigaye zizimbye
ubuzima bwo buraguye
umuntu muto biramugora kugira ngo ashobore kubaho aronke amahera yo kwivuza kugura ivyo kurya kubesha abana babo.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi na Barasamaje Victor umunyagihugu amaze imyaka 50 adandaza amagi akaba afite imyaka 67 y'amavuko nkuko yabyivugiye akaba afite umuryango w'abana 10 bose bakaba barize ku mafaranga yakura muri urwo rudandazwa rw'amagi. Gusa akababazwa nuko abo bana babuze akazi abandi bagakora badahembwa
barize bose muhereze
umuhereza rimwe cumi na rimwe nabarihira muri ayo magi gusa kandi ntabwo ndagusaba kumenya ngurisha ahantu kubera minerva y'abantu tubabaza cyane cyambabaye ko benshi abo bana biza ntihagiye n'akazi baronka umuntu atanga amafaranga yifashanya uko niyibaza none ko abana biga ntibaronke n'akazi urabona hari n'aho baca bahema mikomine yacu ya Nyabirahawa ntibabahemba
kubw'uwo musaza barasamaje asanzwe abeshejweho no kudandaza amagi avuga ko ku myaka yiwe n'ubu agikora ako kazi asigura ukuntu yari yizeye ko azohindurirwa ubuzima n'abana yabyaye aho yikoze ashoboka hose kugira ngo bige uyu munsi bakaba bataramuvana muri ubwo buzima kandi bose barize uko ari abana icumi barasamaje yabwirwa ijya Amerika ku itangwa ry'ibiturire mu itangwa ry'akazi ibigwiriye mu Burundi ariyo ntandaro ya byose
ko na yoshwa kugishi imyaka itatu adasema turikire ibyo byose yakora ikibazo ukazumva deseye ngufise wanje ukazumva ubundi ngufise wanje nawe yagitora ngufise wanje wamba ibiture byo biriho bazi ko biriho ibiture cyane cyane no kubirwanya ibyo bintu abana iyo bize mu bya kikokora dukeneye ko nabo botera imbere bakadufasha nka jewe nkabo bana bose nigishi nkaba nizera ni kapo mu barabara nakamarama
mu kiganiro n'abamenyesha makuru cashikirijwe hagati muri yindwi n'ishiramwe parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo rikanakurikiranira hafi by'ubu tunzi n'intwari bereye mu Burundi umukuru w'iryo shirahamwe Faustin Ndikumana yamenyesheje ko mu byigwa byakozwe basanga u Burundi bufise ingorane zifatanganye zamaze kuba nyinshi zikeneye gutorerwa umuti mu gihe cya vuba iryo shirahamwe ryasabye leta y'u Burundi kwifashisha abahinga
n'ukuba kubikene uko buraba bamwe bita class moyenne mu Burundi ariko barahera n'uwari umufonctionnaire wese agenda kuba muri bwa bukire bita personnes vulnérables basi mwe no kuvuga abantu bashobora kuba hari benshi moyenne babayeho neza bose bariko baragwa mu bukene hagasigara akagwi k'abantu agashomeri mu rwaruka kwihebura rumaja hanze rwiruka hirya no hino mengo rwa buziyumva niyo ruja icyo tuvuga rero leta yoshiraho imigwi grande commission icyo twita aba expert de haut niveau kugira bige umugwi w'ibibazo turafite ko tuyibona twese ngo ubuharagezaho inyishu
uwarongoye ishiramwe parseme amenyesha kandi ko nta bikorwa byo kurwanya ibiturire bihari mu Burundi gushika ubu ibyo bikaba ari nabyo bituma ubukene bubandanya kongerekana mu banyagihugu bato bato kuri mikoro y'ijwi rya Amerika uku nikabisigura
nta politiki wari biturikira ba mu Burundi nta yari ngira naho bubizana muri deba boza tukavyerekana nta yari hanze guziko zirakora zibijejwe nta politiki hari nta bantu ariko barahanwa nta bantu kuzura ko giturira harya wumva hariya ngo ibi byononekaye byaboze byagize gute hariya abantu ngo subiza abandi ngo uva mu mabanga bijya nti bijya se busugwanya giturire
kubwa Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe Oricome gishinze kugwanya ibiturire avuga ko umunzani w'ubutunzi mu Burundi umeze nabi agasaba leta y'u Burundi gushira mu bikorwa politike ziterambere igende ivuga kuko hari ingingo mperekeza zitegerezwa gufatwa kugira ngo Burundi butaguma ku karongo kamwe mu butunzi
nukuvuga rero kimwe twita balance commerciale nwa munzane ukoreshwa mu by'ubutunzi uyo munzane rero nukuri ntumeze neza na gatoya ni kimwe twita mu gifaransa ko buri déséquilibre kandi nibyo leta hari byigomba gukora kandi izo bwa mbere
ibiharuro byerekana ko agataka ku Burundi gatuwe ko nabantu bangana na miliyoni 12 uko imyaka igenda abagenda bongerekana amashirahamwe atandukanye atanga ibyiyumviro kuri leta y'u Burundi kukuye gukora inyigo ziterambere zitegekaniriza uko abarundi bariho n'abariko baravuka bazobaho mu myaka iri imbere nk'uko ibindi bihugu bibikora. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ishigaje iminsi 9 gusa kugira ngo itangire mu gihugu cya Qatar. Ibihugu bizarushanwa birimo birakora intonde z'abakinnyi bigomba gushikiriza FIFA ariryo shyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru ku isi. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye, uyu akaba ari umunyamakuru ukurikirana hafi iby'imikino na siporo cyane cyane umupira w'amaguru, amubaza uko ifashe ku makipe n'abakinnyi.
ibaza yuko imisi sigaye kugira iryo higanwa ry'igikombe cy'isi yose ribe ni mike cyane, ariko rero hari kibazo kidasanzwe kijanye n'igihe iryo higanwa ry'isi yose ritunganijwemo. Hanyuma ikindi kibazo kidasanzwe nibiranga misi by'ayandi mahiganwa, kuko urabona yuko hari bihugu bimwe bimwe gushika uno munsi bikiriko birakinisha amahiganwa yabo. Ivyo rero bigashobora gutuma ku munota wa nyuma, ku misi ya nyuma, hari bihugu bishobora gutakaza abakinyi. Nibaza yuko biravye abakinyi bariko barababara, aba ba Sadio Mane, aba ba James Rees barababaye. Ibyo rero bishobora gutuma rero iryo higanwa hari abakinyi bamwe bamwe bari bitezwe cyane muri iryo higanwa ry'isi yose batagitaba. Hanyuma ikindi nacyo kitangaje kinababaje ni kubera ingene igihugu cya Qatar gitunganijwe, ingene kizimbye. Ibyo rero birashobora gutuma ibihugu bimwe bimwe nibyo byose byaramaze kumenya aho bizoshikira, aho bizoba. Ariko rero biraboneka yuko hari bihugu bishobora kuzogabanya abantu bategereza kugenda bajanye navyo muri izo nkino z'igikombe HCOS. Ariko rero nibaza yuko igihambaye namagara y'abakinyi, hanyuma kari n'imyemenyerezo y'abakinyi hamwe, kuko urabona yuko hari bigwiserukira gihugu imwe imwe ishobora kuba itazoronka abakinyi bamwe bamwe kugira bakorere imyiteguro hamwe n'abandi. Icyo nibaza yuko ari kibazo n'intambamye idasanzwe imbere yuko izo nkino z'igikombe cy'isi yose zitangura.
Biravugwa kandi n'ikindi kibazo cerekeye kata kubera imico yo muri cyo gihugu n'idini rya Kiislamu, ko hari amajambo yashikijwe n'abategetsi b'icyo gihugu kubijanye n'abakundana basangiye igitsina. Icyo gihugu kiravuga ko amategeko yo muri cyo gihugu n'idini rya Kiislamu biziririza abo bantu, bitabona ko ari abantu bakeneye kwakirwa. FIFA yagize iki bivuga ko isaba abakinyi ko boshimikira ku gikombe cy'isi yose ibyo bibazo bindi bakabyihoza. Icyo kibazo mukibona gute?
Icyo ni kibazo kidasanzwe umuntu aravye ahisigeze, kandi nibaza yuko hari bitari bike bitazogenda neza kubera ayo majambo. No vuga yuko afatiye ku gihugu Qatar, igihugu kizwi, igihugu cyakoze ibishoboka byose kugira gitunganye iryo higanwa ry'isi yose. Ariko rero haciye hazamwo ibyo bindi bijyanye n'imico, usanga icyo gihugu kiguma cyugaye, kiguma kuri izo ngingo na cyane cyane zishimikiye ku idini bagendera ko. Ibyo rero nibaza yuko bimaze kuvugwa n'ibihugu bimwe bimwe biramaze kunegura amajambo atandukanye, ibyo kutubahiriza agateka kazina muntu bivugwa muri Qatar, ibyo kutubahiriza uburenganzira bwa zina muntu, ngivyo bijanye by'abakundana basangiye ibitsina. Ibyo rero nibaza yuko ari ibintu kumbure bishobora gutuma mbere hari n'ama societe ama entreprise atandukanye ashobora kutarungika cyangwa kudakora ibyo yategerezwa gukora kugira iryo higanwa ry'isi yose rizogende neza. Yuko ari ikibazo na cyane cyane guhitamo Qatar muri kino gihe, guhitamo ibintu bitandukanye muri kino gihe, nibaza yuko ari ikibazo gishobora kuzotuma bimwe na bimwe muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose bitagenda neza nk'uko byategerezwa, kuko abantu nta bwigenge bazoba bafite.
Kandi ababaza kanyuma muri make cyane, mubona imigwi seri y'igihugu yo muri Afrika ni itanu, mwitegereje mona yiteguye neza abakinyi bahagije? Mwavuze nka Senegal ko Sadio Mane yakomeretse, twibaze ko azoshobora kuronka imitende agashobora guhiganwa. Mubona muri rusange jambo make cyane, imigwi ya Afrika muyibona gute muri iryo higano? Mona amahirwe arahe muni hagaze gute imbere gukora itangura?
Imbere y'uko izo nkino z'igikombe cy'isi yose zitangura, nibaza yuko ikibazo ari cya kindi ku bihugu byose bigiye kwitaba iryo higanwa. N'ibihugu bya Afrika rero ntibyasigaye inyuma, kuko urabona yuko gushika ubu hasigaye iminsi mike kugira iryo higanwa ritangure. Ibihugu bimwe bimwe hari bitararonka n'igice cy'abakinyi bazojana muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose. Ibyo rero nibaza yuko ibihugu byari bisanzwe bizwi yuko bimeze neza, bihagaze neza, nka Senegal irashobora kuzokwitwara neza, naho kuno munsi bigoye kumenya uko Sadio Mane azobahagaze, eka mbere no kumenya yuko azoja muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose biracyateye amakenga. Hanyuma n'ibihugu rero nka Maroc ihagaze neza, nibaza yuko ari kimwe mu bihugu bishobora guserukira neza Afrika. Aho rero tudasinze inyuma na Cameroon isa n'iyamiteye ubwoba, ariko ugasanga birangiye ku kibuga bitagenze neza.
Ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane namwe.
Barakoze Fideli Niyongabo n'umutumirwa we Steve Derrick Ndizeye. Urwanda rufite gereza 14 zose uko ari 14 zicumbikiye abagororwa barenga 179 nyamara zubakiwe batarenga 61. Ni imibare ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Gereza rero ziracucitse biterwa n'iki, umuti waba ruhe? Nibyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi aganiraho na John Mudakikwa, umuyobozi nshingwa bikorwa w'umuryango waranira guteza imbere amahame y'igihugu kigendera ku mategeko.
Umyukuri ubushobozi gereza zifite ni 161 n'abantu 301 muri izo gereza 14 wavuze. Ubu urumva rero iyi mibare dufite yatangajwe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri uyu mwaka iragaragaza ko zirenze harenzeho cyangwa se ubucucike buri kigero cy'199 ku ijana. Ubu urumva ko mu by'ukuri n'abantu benshi. Twibutse ko iyi mibare yaranazamutse urebye umwaka wabanjirije uyu nguyu w'ingengo y'imari bari ku kipimo cy'124 n'igice kimwe. Birumvikana rero ko imibare yagenda yiyongera. Ibi rero twebwe tubisesenguye tubona icya mbere umuvandimwe agikomojeho, birumvikana abantu bakora ibyaha nabo bariyongera. Uko iterambere riza murabizi bizana challenges cyangwa se hari ibintu bizana nk'ibyaha bijyanye n'ikoranabuhanga murabizi biriyongera, ariko hari n'ibindi bibazo bijyanye n'imibereho y'abaturage ukareba nk'ibyaha nk'ubujura rimwe na rimwe bishobora kubafitanye isano n'ubukene, ariko harimo n'ibindi byaha ubona bijyana n'urugomo, gukubita no gukomeretsa bigenda byiyongera bishingiye cyane cyane ku bantu bakoresha ibiyobyabwenge, ubusinzi n'ibindi. Rero ikijyanye no kwiyongera bw'abantu bakora ibyaha bijyanye n'umubare gereza zo ntago zagutse, ntago arimo kuzagura ibyumba, ntago arimo kubyongera. Icyo ni impamvu ya mbere. Iya kabiri ariko tureba cyane cyane mu by'ukuri ni ibijyanye n'imiterere y'amategeko na politiki y'ubutabera nshinjabyaha mu Rwanda tugenderaho. Usanga amategeko dufite ahanini ashyiraho ibihano bikakaye cyane birimo igifungo kirekire kugeza kuri burundu imyaka 25-20. Hari uko nanone ibiro by'amategeko ntabwo yemerera umucamanza kuba yatanga ibihano agendeye ku mpamvu nkomezacyaha cyangwa se inyoroshyacyaha ashingiye ku muntu uko arimo kuburana, bitewe na n'imibereho ye, amateka ye, amarangamutima ku byerekeranye n'uko yakoze icyaha. Ibyo rero bituma buri gihe ibihano biba bipanze ubwinyagamburo bw'umucamanza, nyine bituma atanga n'ibyo bihano biremereye kubera ko adafite ubwo bwinyagamburiro. Ikindi ariko usanga amategeko yacu akenshi yiganjemo ibijyanye no gufunga cyane kuruta ubundi buryo. Rugero ihazabu kuba yahanisha abantu bahanishwa ihazabu. Uwo muvandimwe hari uvuze ati kubera iki abantu bakoze ibyaha wenda byoroheje badashobora kuba bakurikiranwa bari hanze cyangwa bagahanishwa ibindi bihano atari ukubashyira muri gereza? Ibyo bintu usanga amategeko yacu ahana izo opusiyoni nke cyane, nubwo bateganya ko abantu bashobora gukatirwa wenda imirimo nsimbura gifungo cyangwa se ihazabu, ariko reba biri ku byaha bice cyane. Ahanini rero usanga ibyaha byose ahenshi ni ugufunga. Ikindi ni uko irebye nk'amategeko amwe n'amwe ntabwo yuzuye neza ku buryo usanga haracyarimo icyuho mategeko n'amateka amwe n'amwe agomba kujyaho ku bintu bimwe na bimwe. Urugero nubwo itegeko riteganya ibyaha n'ibihano bavuga ko bashobora gufungisha umuntu igihano nsimbura gifungo, iteka rishyiraho icyo gihano kugeza ubu ngubu ntabwo rirajyaho, hashize igihe. Ikindi hariho uburyo, urugero nko kuba umuntu bamukurikirana adafunze hakoreshejwe kumugenzura hakoreshejwe ikoranabuhanga, bakaba bamushyiraho udukomo bagakurikiranaho aherereye. Nabyo ntabwo biratangira gukurikizwa. Ibindi ni uko hariho ubundi buryo, urugero umuntu ashaka gukurikiranwa ari hanze atanze ingwate cyangwa se bita bail haba ku rwego rw'urukiko ubushinjacyaha cyangwa ubugenzacyaha ibyo nabyo usanga ahanini bikurikizwa gakeya hari ibyerekeranye nuko umuntu ashobora gutegekwa kuba yarenga utarenga imbibi runaka agakurikiranwa ari ahantu hamwe hari ugusubiza ibyangijwe compensation hari ibijyanye n'uburyo hashobora kubaho kumvikanisha cyangwa se ubwumvikane ku birebana no kwemera icyaha cyangwa se plea bargaining ubwo ni uburyo bushyashya buri mu itegeko ariko nabwo butaratangira gukurikizwa
ubwo ngubwo
bashyizeho amabwiriza
ubwo bwo kumvikana ni hagati y'ushinjwa n'ubushinjacyaha
yego
noneho bakabishyira umucamanza
kumvikana noneho n'ibihano bakaba babigabanya ariko umuntu akaba yakurikiranwa ari hanze hari ibyerekeye igihano k'umuntu yahanishwa igifungo gisubitse niyo bagukata imyaka itatu ariko umucamanza akaba yagusabira ko iyo myaka yasubikwa bitewe na kondisiyo urimo ibyo byose ni uburyo mu by'ukuri buteganywa n'amategeko ariko usanga mu by'ukuri butubahirizwa budakurikizwa ibyo rero bituma rimwe na rimwe tugira umubare munini w'abantu bafunze by'agateganyo urebye iyo mibare turimo kuvuga ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango Transparency International bagaragaje ko hafi 12% by'abantu bafunze mu magereza ntago barakatirwa ntago baraburanishwa baracyari muri cyo bita preventive detention ugasanga umuntu ayimazemo imyaka ibiri narakurikiranwa nyamara ubwo bundi buryo bwose twavuze buteganywa n'amategeko gusaba kuba bwakemura icyo kibazo icyanyuma ashaka gusorezaho
yego
nuko hariho nanone navuga ikintu cy'umuco cyangwa mindset iri mu bashinzwe gukurikirana ibyaha abagenzacyaha abashinjacyaha abacamanza ariko n'abanyarwanda ubwabo kumva nyine ko umuntu wakoze icyaha wese agomba gufungwa ko igihano cyo gufungwa ariko buryo bwonyine bwo kumuhana rimwe na rimwe rero ugasanga n'aya mabwiriza cyangwa se buno buryo bundi buteganywa mu amategeko ntabwo muco urashinga imizi uburyo bwakurikizwa noneho abantu bagakurikiranwa ku byaha bari hanze cyangwa se bakahanishwa n'ibihano bindi bitari igifungo ibyo rero ni ibintu ahanini ubirebye bituma abantu bafunze mu magereza yacu baba benshi biyongera buri gihe buri mwaka
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira n'umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'igihugu kigendera ku mategeko Center for Rule of Law Rwanda Cerula mu magambo y'icyongereza ni John Mudakikwa turaganira ku bucucike bw'abantu bafungiye mu magereza y'u Rwanda kuri telefone dufite Innocent
nitwa Innocent Mutabazi ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba imberereye mu karere ka Rusizi arakoze turamushimiye ku busobanuro bw'indika duhaye mu by'ukuri atubwiye impamvu ubucucike buri mu gihugu cyacu ariko nanjye ikintu nagiraga ngo nongereho ni uko mu by'ukuri ibyaha bikomeza kuba byinshi ariko ugasanga no mu magereza hariho ibyaha bitagakwiriye kuba bifungirwa mu by'ukuri nibatagabanya ku bihano bihabwa abantu bose bakoze ibyaha bizashiduka abantu bose barangiriye muri za gereza
noneho duhamagare niyitanga Simo
ndi muri Kicukiro Kigali mu Rwanda icyo nagira ngo njye mvuga ahangaha ni ukuvuga ubututsi akenshi buri mu manuza buri mu matransit center kuruta n'ubwo buri muri gereza icyo mbona cyagakozwe ni uburyo hashakwa amategeko n'umuntu ubikeka w'icyaha kitarahama nawe agakurikiranwa atarafungwa n'uwo hamwe n'icyaha none mu byaha bitarengeje uko mbyumva ku itegeko ritarengeje imyaka ibiri akajya hacibwa nk'amafaranga wenda akaba agasimbura igifungo
yewe urakoze cyane usibye ko numva witiranyije transit center na za gereza n'ibintu Urakoze cyane Thomas, ikiganiro kirambuye mwagikurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com mugashaka hari muri sanga mukaba mwagikurikira ku buryo burambuye. Cuti rero mwari muduteza amatwi ahani naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha, tubashimire kuba mwaduteza amatwi, dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho naho mukanya.